Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe njote bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri tuya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ngiye kuremesha ibiganiro no kubashikiza amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Twarazanye amazina yabo n'ibyangombwa kugira ngo baronke amakarte yo kuduha abo selebateri batubwira ngo abo hanze ntibabakira tugira tubaze aho bazaba gusaba amakrete d'accreditation ahariho.
Uyu ni Gabriel Banza Witonde arongoye umugwi APDR agaruka ku kibazo cyo kumenya abari kuriwe kuzohagarira amatora ya kamarampaka mu gihugu cy'u Burundi ategekanije mu kwezi kwa gatanu. Pierre Clavin Ndayicariye aramutswa mu gwi seni utunganya amatora aratomora ko uno mwaka ikibazo c'indorerezi imvamakungu kitabarizwa muri seni.
Abo hanze bera birabura b'umuhondo b'ubururu bazotumirwa na leta y'u Burundi bisigura iki? Bisigura ko badatumiwe ata kinshibere mayo bise icyo kiratomoye.
Nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika iyo nkuru turayigaruka ko mu ntango z'ano makuru aho tuza kubabwira n'ivyishiramwe ry'abacitse ku icumi mu ntambara yo mu 1972 mu Burundi ryatanguje ibikorwa vyo kubaka icibutso c'abahutu bishwe uwo mwaka wa 72 murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ku Idonido. Ongere ndabahikaze ntibiradadanuka nimba indorerezi mvamakungu zizokwemererwa gukurikirana amatora ya kamarampaka ategekanije ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamigambwe bati abanywanyi bacu bari hanze barabuza aho basaba uruhusha muri seni umurwa utunganya ayo matora nabo bati uno mwaka bazi bakurikiranira hagufi baba barundi bari hanze canke abandi batari abarundi bashaka gukurikirana ayo matora bazuba batumiwe na leta. Ni mu gihe amashiramwe akurikiranira vy'amatora hagufi bibutsa kw'impusha nkizo atahuzihuriye n'ubutumire rekumenyesha makuru ijwi rya Amerika I Bujumbura. Raymond Zimana atubwira ibindi kuri no nkuru.
Urongoye umugwi seni ujeje gutunganya amatora avuga ko isango ryo kwa 17 ukwezi kwa gatanu ari ntabanduka kuko imyiteguro ibandanya neza mu nama n'abanyamigambwe baziyamamariza mu matora yo kwemeza canke guhakana ivyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Pierre Clavin Ndayicariye yarongoye seni yavuze ko ibikoresho nka vyose bizokoreshwa biza byarashitse mu gihugu mbere biriko birashikanwa mu ntara zo hagati mu gihugu. Uyu yarongoye seni yemeza ko ubu uyo mugwi uri kurakira abashaka kuba abarorerezi bitora ku rwego rw'igihugu na ku rwego rw'intara.
Abashaka kuba abarorerezi ku rwego rw'igihugu bashikana amabaruwa amakete muri seni. Abashaka kurorera iryo tora canke kwiyamamaza bakoreye mu ntara imwe canke makomine make babisaba muri CCCP nibo babaha igipapuro kibaha ubwo burenganzira bwo kuba abarorerezi.
Kuri ico gikorwa cyo kurorera amatora mu mugambwe APDR bibaza nimba abari mu mahanga canke indorerezi mvamakungu bazokwemererwa gukora ico gikorwa. Ni mu gihe Gabriel Banza Witonda arongoye mugambwe yemeza ko afise abari mu mahanga ariko babuze aho biyandikisha.
Twe dufite aba diaspora mu bihugu byo hanze twarazanye amazina yabo n'ibyangombwa kugira ngo baronke amakarte yo kuduha abo selebateri batubwira ngo abo hanze ntibabakira tugira tubaze aho bazaba gusaba amakete d'accreditation ahariho kuko nk'aba muri Zambia mfite baragiyeyo batubwira ko ibyo bibazo batarabidadanura neza. Hari n'abagiye muri ambasade ya Kenya nabo nyene byagenze uko mu gihe mumaze kubitwankira twagerere tubaze mbega abo tubabwire ko azoja he kwa kayo makete.
Umugwise ni uvuga ko mu matora yimirije leta y'u Burundi ari izotumira abava mu makungu bifuza gukora ico gikorwa. Pierre Clavin Ndayicariye yarongoye seni akabona ko naho batotumirwa atakizoba.
Twe abo hanze tubita les internationaux canke les régionaux. Abo hanze uyu mwaka unyumve neza wera wirabura usa n'umuhondo canke n'ubururu bazotumirwa na leta y'u Burundi. Twebwe tuzokwa credita abo bita les observateurs domestiques, les observateurs nationaux. Abo hanze bera birabura b'umuhondo b'ubururu bazotumirwa na leta y'u Burundi. Bisigura iki? Bisigura ko badatumiwe ata kinshibere mayo bise icyo kiratomoye.
mwishiramwe yishinze gukurikirana amatora n'amatata komoka kuri yo Onelope Burundi bavuga ko abarorerezi mva makungu badatumigwa ahubwo babisaba kandi kenshi batankigwa igihe babishatse. Gilbert Bekonjangwa arongoye Onelope Burundi ashira imbere imigenderanire n'amasezerano ari hagati y'Uburundi n'amashirahamwe ari mu karere eka n'amakungu.
Ntibazitumira mugabo kubera imigenderanire iri hagati y'ibihugu n'ibindi, niyo Afrikane mu muryango wa Afrika, umuryango w'ibihugu bigize ibihugu by'Uburasirazuba yase, mu muryango wa CIRGL. Ni ukuvuga yuko abo bose barabisaba, kabisaba muri Leta y'u Burundi babikishije ubushikiranganji bubijejwe. Munyuma baca baza kandi imbere y'igihe barungika amazina n'amapasiporo yose, hanyuma rero bakababwira yuko bahemereye ko bazoza, kandi kenshi ntibabankira iyo babisabye. Iyo babisabye bonyine Leta y'u Burundi yabyemeye, se ni nta ngorane bifite ikibaha ujya rupapuro rubemerera gukwira ahariho hose habera amatora bita accreditation mu rurimi rw'Igifaransa.
Igikorwa cyo kwakira abashaka kuzororera amatora yo kwa 17 kwezi kwa gatanu 2018 cyatangwe ku igenekerezo rya 15 kwezi kwa kane, kikazorangira ku igenekerezo rya 30 ry'uko kwezi nyene. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Remunzimana, arakenewe cyane gose tukiri ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi nari nabiciye ku masonga kuno wa gatandatu ishami ry'abacitse ku icumu mu rwimo rwo mu 1972 batanguje ibikorwa byo kubaka icibutso c'abahutu bishwe uyu mwaka cubaswe ahitwa ku Nyamabeho ni ku muri commune Giheta y'intara ya Gitega. Mugenzi wacu Igitega Fidel d'Antoine Nsabimana aradufitiye ibindi kwino nkuru.
Ivyo bire vyo kwibuka abahutu bishwe mu mwaka w'1972 vyabereye ahitwa ku Nyambeho ni muri komine ya Geta, vyatanguje no gushira ingori z'amashugwe zashitswe kuri kimwe mu binogo rusangi vyahambwemo abahutu bishwe 1972 biri ngaho ku Nyambeho urenze gato ku yinguriro ry'ibinyobwa Bararudi ishami ry'Igitega. Hakurikira ineza abanyagihugu ba mu micungararo ku Nyambeho aho bemeze ko amahano yakorewe abahutu mu mwaka w'1972 bayabonye. Konsansiye Manirambona ico gihe vyaba avuga ko yarafite imyaka 20.
Fonctionnaire bose baha mu Magarama usanga bariko barabahamba aha ku muharuro mustanteri wa none durago yacha ahitanana n'abasoda mu Giheta bahakuye umwarimo umukuru yitwa Kanse Trasisi wabisikini Toma Mvubusa wo mu Ruhanza Martino wa Masigiri wo mu Kibogoye bigisha benshi gose 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 nuko harimwo Mburamajo Nadeo Kinyankuru Severino Buname yahoze ari depute abantu benshi binjabwenge babigisha bari bafise akamaro abatwigishije bose Nikodemu Didagi wahi wacu Posiano Wangogwa Paskazia Wangogwa Paskari Nizigimana Pierre Ndaruzaniye Abrahimu Wakamuragiye Toma Bwajembona Matayo Gerari Harushimana
Francisco Gisaveri Niyonzima nawe nyene avuga ko ico gihe yari umusore ageze kuba kugwiwe
batanguye kugabisha badata na twebwe twari tukira urwaruka hariho udukoko twimirije kuza tuva muri Zaire tukagira urutwe runini n'ibizuru binini ngo two rero tukitwa murere bahimiriza rero uko batangura kurara amarondo kugira ngo bategeye utwo dukoko. Mu minsi mikeyi hari mu gacyago cyago mu mutwenzi tuza twumva inkoho abazindiye ngaho inkoho ngo cekecece nzi wasobotse ariko ikingi gisaka hajya niho yajya duhuma atubwira ati mbe murabizi ariko barica abantu babahamba hajya urabara batware bandi bagengeza nye n'umuntu bamutwiye umuntu mpande ngo nacakoma amashingo ganza micombero bagiye kumwikira uwiwe batubwira ko abari amahera y'ukugura umwana w'umwami arico gituma tutokwirirwa turakoma induru batwaye umuntu twoca tugira ngo ganza micombero.
Nawe Francisco Gisaveni Sabimana aserikurina ni rw'abacika cumu bo mu gwimo gw'1972 ari nago gwatunganije ivyo birori yemeje ko ivyabaye ariho nyabwoko byakorewe abahutu kandi byakozwe mu gwenge na uritaremegwa na oni
byabaye mu 22 byari ho nyabwoko byari byatunganijwe ritunganwa mu bwenge bwinshi igihe ibyo bintu biba nta muntu yigeza avuga ntihagira abazobabesha ngo bara abahutu bari kubarica abantu mu rumumi cyangwa mu nyanzarake iradio bita Voix de la Révolution ico gihe yaravuze iti ku mugoroba w'itariki 29 yuko ngo harakagwe kabamaye murere kambutse ikiyaga gatera urundi murumva yuko abamaye murere sabaho umva barabanyamahanga ivyo byose byari kinyuma kugira baronke ingene bahonya ubwo bundi bwoko
umushingwa manza Yohani Muvayo ari mu rugo runani rw'abacika cumu avuga ko bitewe bitebuke ubwicanyi bwakorewe abahutu igihumbi kama 1972 buzote babukemegwa nk'iyonya bwoko
ubona ko ngaho turi nyambeho hariho ama ifurire cyo bita mu gifaransa les forces communes ibyo ndusha kubiharira cyo gusanga abantu barenga 2000 bahambwa hano hamwe muvuge ngo iyo nabwo ko ntijyabaye hari ibintu umuntu ashaka kubesha hariho ibyaha biri imprescriptible kuvuga yuko bitahana kugwa nukongi kilingo chahezi. Notama le crime de guerre, le crime contre l'humanité, crime de génocide. Naho chumia kijana, shufja habito kumaho, kandi banyine kubikora batohano.
Aho kunyambeho havuga ko baba harabonetse ibinogi indwi vyahambwe mu abahutu ikinogo kimwe kikaba cahambwe mu abahutu batari munsi y'amajana 250 igitega Fidel Antoine Sabimana kubwijwe rya Amerika.
Fidel nawe arakoze ivyubwicanyi bwa kahise tubibandanirize arusha muri Tanzania aho umucamanza mukuru w'igisata ca ONU casubiye sentare yacira imanza bakoze ho nyabwoko mu Rwanda TPR yandikiye leta y'u Rwanda yisaba kugira ico ivuze ku ngingo ishobora gufatwa yo kurekura umunyororo Colonel Aloise Simba uwo yagiriwe n'ivyaha vy'iho nyabwoko mu kurongora ibitero vyahitanye abatutsi Butare na Gikongoro hari mu 1994 mu Rwanda. Inkuru yateguwe n'umenyesha makuru wacu yarusha
umucamanza mukuru w'igisata ca ONU casubiriye sentare yashiriweho gucira imanza bakozeho nyabwoko mu Rwanda yibutsa ko umunyarwanda Simba Aloise gushika ubu ari mu gihano cyo gufungwa imyaka 25. Uwo mugabo yagiriwe n'ibyaha bitandukanye by'iho nyabwoko byakorewe abatutsi mu gihugu ciwe muri 1994. Uyo mugabo w'imyaka 80 yari ku ipete rya Colonel yagiriwe no kuba yaragize uruhara rukomeye mu igicwa ry'abatutsi ibutare no muri Gikongoro ubu ni mu ntara ya Majepfo no mu ntara y'Uburengerazuba. Iyo sentare yemeje ko yararongoye ibitero bitari bike agomora ingabo hamwe n'intera hamwe kwica abatutsi. Yafatiwe mu gihugu ca Senegal iyo yari yarahungiye mu mwaka w'2001 mu mwaka w'2002 ashikanwa yarusha ahari icicaro cy'iyo sentare. Mu mwaka w'2005 naho niho Simba yacirirwa igihano cyo gufungwa imyaka 25. Kuva mu mwaka w'2009 yarungitswe gufungirwa ikotono muri Benin kugira ngo arangirizeyo icyo gihano. Igisata ca ONU catangaje ko uwo mugabo yacituye asaba ko yorekugwa kukakwije 2/3 vy'igihano yakatiwe. Umucamanza mukuru w'ico gisata ca ONU yatangarije Rwanda ko yagiye hamwe n'umwanditsi w'imanza maze baraharura basanga Simba azo bakwije 2/3 vy'igihano ku itariki 27 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2018. Umucamanza Theodore Meron abwira leta y'u Rwanda ko amategeko arekurira umunyororo yigenjeje neza mu gihano ciwe kurekugwa amaze gukwiza 2/3 by'igihano. Avuga kandi ko Aloise Simba afise ingorane z'amagara zishobora kwiyongera hamwe agumye mu munyororo. Uwo mucamanza yasabye leta y'u Rwanda ko hamwe yo bifise icicikiriza kuri iyo ngingo ishobora gufatwa ko yo bitangaza bitarenze iminsi 14, no kuvuga itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu kuza. Umwanditsi w'imanza nawe yasabwe gushikana ico cifuzo c'umucamanza mukuru hamwe n'umunyororo Aloise Simba vuba bishoboka ku bategetsi b'u Rwanda. Umucamanza Theodore Meron yemeje ko Simba nawe azoba afise iminsi 10 kugira ngo agire ico avuze ku bizoba byashikirijwe n'u Rwanda. Nijambiri cho gisata chatanguya kazi munango z'umwaka wa 2016 gisaba icyumviro nk'ico leta y'u Rwanda. Icyo bikoze kuva kera leta y'u Rwanda ntiyemera ibikorwa by'ico gisata hamwe na sentare ico gisata casubiriye ngo kirangize imanza zasigaye. Mbere akatari gake hagize abarekugwa canke bakagabanirizwa ibihano n'iyo sentare u Rwanda rwamagwerekanye ko rutabishigikiye. Komisiyo y'igihugu ijejwe kugwanya genocide CNRG mu mfunyamfunyo y'igifaransa iherutse kuvuga ko ingingo nk'izo zihabwa abakozi ho nyabwoko zikwiye gufatwa nko gufobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi. Umwe mu bakurikiraniye hafi imanza zaburanishijwe niyo sentare yabwiye ijwi ry'Amerika ku ico gisata gisavyo Rwanda ico cimviro mu gihe igihugu kiri mu bihe bitoroshe vyo kwibuka bahitanywe niho nyabwoko, kandi uwo mugabo Colonel Aloyse Simba yagirizwa kuba ari mu bakoze iryo nyabwoko nyene. Kubwuwo yakurikiraniye hafi imanza muri sentare TPR nawe gushika ku Rwanda ataco rurabivuga ko wo kwibwira ko inyesho itazoza ariyo kwemerera ko uwo mugabo yorekugwa ntiyo bagihenze cane. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Bakoze amenyesha makuru bacu bose badushikirije amakuru avugwa hirya nino mu gice ca mbere c'ibiganiro tubafitiye. Gice ca kabiri duraca tukibandaniriza ku gikino intamenwa.
Kaze mwumvirize gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru c'ishirahamwe Search for Common Ground mu Burundi. Dori!
Ba!
Bega Dori, uracyaryamye canke wabyutse? Ngira ngo warayurushe mwana.
Nararushe ariko si cyane. Mugabo nari navyutse ngo ndabico nokora.
Ibyo uri kurakora n'ibikiga Dorine. Wabu uri kuritegura ngo gusubire kugenda. Ubwo ntiwoguma hamwe ukaruhukaga wa mukobwa wawe.
Mama?
Sa.
Ehe niwikure je numva atavyo noshobora.
Ushobora?
Bega biragwe gufatikaye n'umukubuzo.
Zana mama wanje kareho n'indi yari yabigutumye sinora nikuburi
nagira numve ko arabishobora mukano mvise bigoye
wewe mama
kujye umwe wese nakazi kiwe mama
mugabo rero Dorine ko nivyika ramubona bido kubire kuraniraga mwananje uzobigenza gute
cyo ga mama nta muti musimba atari ubwenge buke mfise ari boskanya nka gusa ndize ko tuzoteba tukavana nkabandanya amashure yanje.
None ubona muzovana gute kandi ubona ingene directeur amwemera niyatahara ari wagirisha manama.
Jewe rero ga mama nakarese nagomba kubandanya niga kuri rijya shure.
None ga Dorine mwananje irindi shure ubona wo kwigino kuri kurahe.
Igino ntari hari none hari ya mugisagara ntiyuzuyeyo. Mbereho ngo ntibakwirukana cyangwa ngo bakudubutse. Utanguye uruhu kuyahejeje.
None ga Dorine aho mugisagara uvuga ko twe naso kwa tani gisani na dufise yo umva wo kwiguka bahe.
Ega mama nta kidashoboka mu gisagara ufise amafaranga ngo hari hamazu matomato y'icumba kimwe kimwe umuntu ari hako kwezi
hanyuma ukajya gute
uko nyine
ko tutazojana yo nkabanzi kutazi no gutora ibiharage wocirondera umukozi.
Ariko mama
nakubwiye
ko igihe mwondonkera ayo mafaranga kujya sivyo ngorane nti hari ama restora bateka.
Dorine, iryo risubizo yuri kuye. Ntusubire kunteranya naso. Uribuka guturisha itongo kugikoresha ngo bagutumye kwishure kandi uduhenda.
Reka nawe mama kubuzura kaboze.
Ibyo hari uwavyibagira.
Bijya navyo ne napfuye kwihoza mwarandenganije.
Twakurenganije gutega mwana.
Cyo ibyo ari byo byose. Sizosura kwiga hajya kuri lise Prof Bosco akihakora.
Ariko ga Dorine. Ubwo wontomokera neza ukambwira ico mwoba mupfana urya mu Professeur Bosco. Bose ko numva bamuvuga neza. Oya reka guhigima mbira neza.
Higimanye.
Nimba gusaba mananiza. Jewe nzoce ngenda twihigurira nyakurushwa.
Kugabisa. Ndi nasubira nkunkora. Basha. Nigamo ndamwemeye kwenta tukishura ubwo. Kumva akagwa kiwe. Kene gakamutse.
Ndebe. Muri kano gatondo wamaze gutangura kunyugwagwa.
Erekanga rutsa ni ukurya ni kare. Ahanagira numvirije kuri uri migwaraye mu kanwa. Ahubwo nawe nuzi ndaguhe ubusome kumusa.
Nishwida. Jewe nsomye gwagwa nk'aya mama. Mwishandiri kwa ndakukumba hasi nk'umusiba.
Hei.
Kandi rero mugabo na wewe. Muri no minsi nyo inzoga nyinshi ntizoga ntazigwaye.
Reka ndaruzaniye mwana wa mama sijewe. Ndahinda fise shaho. Ibuze ko bacumugani ngo ntundi manugwa n'intore.
Ahubwo reka nzana gatebe ico tuvugana.
Udashaka kungora. Kandi uri uje ndakurunga ikiwanyi.
Ahubwo ndebere ivirimwe ho kuvyibagiza ahubwo emwe kinyera muhangane kuko bigiye kukugora nutakanura
eka sivinda kumbarira nivyo nibonera sha ugira ngo gutunga ingo zibirwa mwana wa mama nivyoroshe
mugaba kandi uvyifashemwe neza no kugora ntibigoye cyane n'abana ko atarabo gifata izosi barakuze kandi nabo nyene barabona ko bafite ingorane
eka somerimwe Reka sigaho mbere mwana wa mama burya nyene mbere hajya kubona urera abana bakuze bangana kurya kwishwanje tuvumurera inzoya
mbega mwana wa mama ndebere abo bana ba mwene wanyu ubona bazokugoza kubasumira
ega nazo nyene bizoja nuzi ko atari akayabu imbeba zitambira burya boca batangura gusesagura kuko babonye atawe ukibatera igitsure
jewe abana ndabize kuko abateye babo barabahaye imbere ikwiye no kuvuga wowe uzozura aja gusimbura aba gusa ku bintu byaraye neza he handi ho ntacyo bazokugoza no kuri
amazi nisomere
Ewe, geza horura kuyi.
Kaju kwa kwa rura. Sha, nika wana kada kwele.
Wakamu, ya no kuyi.
Ewe, hali, jomjomjo. Wawo ni na wawo, ya la chiri ho. Mwari kona gishu wa jara zio.
Ndewe. Leki yonzo gayo mgito ndi la kuyi. Nuhuwa kutangwe kufugu hobo beza nisugure haza matobu.
Ewe. Ina purare kakumu hampu. Kani nana hongo Ninyara ishe Ninyara ishe Namata Nara hundu Ngele Ngele
Ewe megani yoku ishi gikira Mbega noni Walibu chukuja gutira ya hema Uramenya ko twavuze kuri ubanza ruzobera ngaha muhira
Mbina aje na kubyere. Je wena rama mbiye kwa taru wanza ruto sura kubera nga muhira kumaru kugorana.
Ati kugorana.
Abantu bacu bangu mabito ya mubyumba bihinzo kuko bashaka.
Oh ibyo ntacyo.
Ibyo ntacyo.
Ibyumba tuzobyugara. Hanyuma bajya abana narabonye barafisa bagenzi babo bintamenwa. Bavuze ko bazoza kubafasha.
Kuzura kumuga bagesera bintamenwa. Waya na washaka mubanza kwati. Murazi ngere batwimizwa ko munsi wo gukaraba. Ntanubwo mba basubire. Mugo chakumazi naho. Hoshimbaho.
Dud.
Sa.
Kumana nchanga mze uko wahora na maki. Ubwo mwana waje bagushwani.
Baje no kwimwe ntangora ntimwe fise mama turumvikana neza papa rave ma ntacho tuvugana. Kuko imisi yose si habari.
Eh abo? Buya papa wawe, buya papa arakora.
Ikumba dije ko papa akora.
None si umbari ya atero ya mari. Nagira ngo abayakiye ku kazi.
Oya nakubwiye shako atabari kuko ari umutikoroga atacanetswe.
Mugabo sha mama wawe arahabwa.
Kuti.
Yazi nge na kari yaje muna.
Sha, naha karambona atacavuye mwose. Ariko gamisi. Sagenze gute kugira nishugwe. Kandi wari wanyemereye kuzobimfashamo.
Ariko gadori ni ndi gushaka gushika ryari. Ko nakubwiye ko ari ngiya mushinzi bosco yankushuri.
Tukamuke kena kumwe.
Uya si hari nya mushinzi. Nya nicho gituma washo kuzo gani da bisha.
Washo no musi ntavya mashambre. Kundi shaburi.
Oh, uya shashiri wani. Eka kushavura. Chose bizogenda neza.
Kandi kubizogenda gute? Kandi ngiye kuguma muhira. Fatisuka ndime.
Ya ni hapo.
Eka wari wapu yenye. None uyumvya yuko wa shiti nga hazu.
Jikanga mbahe.
Ndengu uyumvya yuko wari magingo.
Wala wawusi mugitondo.
Hata wa mugitondo siku. Izo nzo kunywa kukigandaro chamura mwawe. Zika genda zita kuhira hinda kurahima.
Wala ugiru mugira kari kumugoro. Ego kani mwishu anji.
Eki kani mwishu anji. Wakono sinyonzu genda. Nagiru gie kurabicho uvura fasha kuweli uwanza usha kumazi kwa imiriji. Si menye nuhuze we seku gie kugohe izo waraji.
Wamu go. Wema tama. Munuki. Dati ya nye. Mwanani watinguri.
Atini watinguri. Mbahu buzi nwa himpave.
Himpave.
Harahusi watiko zira kubini. Nabona mushika wajara kuburusa nk'intama yapfuye ashika terera ngaharizi
bishwanje intama yapfuye ajya wari kutazima tama ajya wari ko bisimbira takugwenge konombije warapfuka
emwe mukama wanje ariko abagabo haraho mwiyumvira yuko abagore kiri bijuju ugira umbyire yuko rwarurugeri katara kaboregwe
katara kaboregwe gusoma koko nari nasomye ariko hajya nugwenge gwarimwe
tugwenge ego data ndemeye uko gwarugwenge none gwarugwenge nyabari
umbeze nakubyire urya mushikanje ndaruzaniye agomba kwisuka mu bitamura aba
gute
ati gute
ndari wagomba kugutereka mu rugo rwawe
arundeka mu gute
kundaba erega ko ruminata yapfuye nta wundi nye nurugo nitwe nawe
uko nyene yagiye ngahara neteza ngo doje ndasimba kuraba ngene abana baramutse ngo bindi navyo ngo barakuze ngo bazovyimenyera
arera ari wewe wa wemeye
hati we nemera je bwa wundi ntunzi naciye ni kwandarika hanyuma nkaja ndemera ibyapfuka byose ariko navyemeye
mbega ukise njye no hino niwe mugira yuko umukobwa kuri yo yabiriwe atamategeka afite mu rugo rwawe
ibindi yaduhetse guca ku mazi gusa tuzoca twimuka tuje kurera bajya abana ibyo kuza bitwaza byo ngo bakuze kuki nkigira amaso manini ariko ntiyibonera
none ibyo wabimuhishutse koko kugira ngo agende nawe abyumvisha abo bana ntibazo havi batera kage
ntabyo niriwe ndamubwira none urubanza ruhetse ntazoca homoka
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Jambira basenseye naho butaha.
Nuko rero ncuti bakunze bijwi rya Amerika mu kanya turava duca duhana agahindukira kuko amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda ca tuba turabibangiriye ngaha ariko ijwi rya Amerika ryo riraza kwandanya mu ndimi zitandukanye muze kugumizaho umurongo mwumviriza ivyo biganiro bindi bitandukanye Naridiane nahazo twari kumwe kuri mikro Ministri ya gatanu Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndashimiye vyimva mutima amenyesha makuru bacu bose batandukanye aho bari bagiye barashikiriza makuru ariko aravugwa ijya nino yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na engineer ya dufashije muhinga bw'ivyuma reka turasigire kano karirimbo vuga ku murundi kazitwa Amlison ubu abarizwa mu gihugu c'Ubushinwa ni kugira ngo tubifurize na weekend nziza
Mugisa bwawe mwami Kumusazi wawe ni hobi boneka Dura Niwe gusa unaura Ninyishu Niwe gusa unabara